Radio Sud America. Kati Sud America bagi Washington DC makirundi ni kinyarwanda shuti mweza mdoteza matwi ndabura mshiremiri weneza hano mwisi jwa gata anu mwikwena Fideni Yongabo
na oriani tangisha kanda ndabura mkijenanji ndabifuriza kaze mwigani nilufze kurino saha
Ndiomba mwenye politiki wata ashiri mfidu wa satima wa makami siri ziri yiki ninguwa na kishu kia chuba tusunji kurino kubona
Wanu mwe mwarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania saba abanyepolitike bazoja mu biganiro ya Arusha gushira imbere inyungu z'igihugu kugira haboneka amahoro maze basubire gutahuka mu gihugu cyabo. Umwiyahuzi yiturikije na bombe yica abantu 8 uno munsi wa kane mu seruko bw'igihugu cya Afghanistan akomeretsa abandi 16.
Muri Afrika naho Mugabe yemerewe kutazokurikiranwa n'amategeko ama Emerson Mnangagwa agiye kumusubirira yemeye kuzoshikana abanyagihugu ku bumwe n'amajambere.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje no musi wa kane ko ribabajwe no gusubira kwiyongera kw'icyozwa cy'agateka ka muntu rikoregwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Kuruno musi wo gushima wiswe Thanksgiving ha muri Amerika, President Trump yashikirije ijambo ku basirikare ba Amerika bari ku isi yose. Aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tubanze muri Afrika. Robert Mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu cya Zimbabwe kumwe n'umutambukanyi wiwe Grace Mugabe bemerewe kutazokurikiranwa n'amategeko cyo bita immunité mu Gifaransa. Ivyo biremezwa n'umutegetsi mu mugambwe wa ZANU-PF Mugabe avamwo. Ni mu gihe Mugabe yari mu biganiro by'umwumvikano n'abasirikare bakuru bakuru hamwe n'abandi banyepolitike ku buzima bwiwe inyuma y'imyaka 37 yarari ku butegetsi. Ahandi naho tukivuga kuri Zimbabwe uno munsi imbere yuko arahira umumabanga y'umukuru w'igihugu Emerson Mnangagwa atangaza ko azoshikana abanyagihugu ba Zimbabwe ku bumwe n'amajambere. Ivyo yabishikirije abanyagihugu hejo ku munsi wa gatatu aho yaragarutse mu gihugu inyuma yaho yari yarahunze igihugu ni nyuma kandi yaho Robert Mugabe wahoze ari umukuru w'igihugu ikiringo kitari gito muri Zimbabwe yaratanze imihoho. Mugabe yari yarabogoje Mnangagwa mu mabanga yiwe icegera cy'umukuru w'igihugu. Mnangagwa yabwiye abanyagihugu ati ndasavye abanyagihugu bose bafise umutima wo gukunda igihugu cyabo kuza dukorere hamwe. Ati nta muntu numwe haruta uwundi twese turabanye Zimbabwe. Inama nshingamateka ya Zimbabwe itangaza ko Mnangagwa hazorahira icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatanu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni nkuru yerekeye Afrika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje uno munsi wa kane ko ribabajwe no gusubira kwiyongera kw'icyozwa cy'agateka ka muntu rikoregwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ishyirahamwe ONU ifatira ku cegeranyo cagize igipolisi n'igisirikare ku ruhara runini kuri iryo cyozwa cy'agateka ka muntu. Ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Congo MONUSCO ryatohoje icyozwa ry'agateka ka muntu ryakozwe inshuro zitari nke mu gihugu mu kwezi kw'icumi harimwo ubwicanyi ndengerabutungane no gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu. Ibiro MONUSCO bimenyesha ko iryozwa ry'agateka ka muntu muri Congo ryiyongeye ibice 60% mu mezi abiri. Ibiro vy'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu bimenyesha ko igipolisi n'igisirikare hamwe n'izindi zego zijejwe umutekano arivyo vyagize uruhara runini cyane muri iryo cyozwa ry'agateka ka muntu hari ubwicanyi ndengerabutungane bwakozwe ku bantu 56. Iyo raporo yagiriza kandi imigwi yitwaje ibigwanisho mu gihugu ko nayo nyene yatyoje inshuro zitari nke agateka ka muntu. Ibirenga ibice 60% by'icyozwa ry'agateka ka muntu muri Congo bikoregwa mu ntara zigeramiwe n'intambara harimo intara za Ituri, Kivuyo mu buraruko, Kivuyo mu bumanuko na Tanganyika.
Tukiri muri Afrika, Ubufaransa burasaba ko inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi ikorana vuba bwango kugira ngo yige ikibazo cy'ivyagirizwa Libya ko hakoregwa urudandazwa rw'abimukira b'abanyafrika mu bikorwa by'ubuja. Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa yavuze ko amasanamu ya video yerekanywe na televiziyo CNN y'Abanyamerika mu ndwi iheze ari ibintu bibabaje kandi atawo byihanganira. Yavuze ati ni ibyaha bihohotera kiremwa muntu. Macron yavuze ibyo ahejeje kubonana n'umukuru arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Alpha Condé. Yongeye ati ndizeye ko dushobora kugwanya abo bakora ubwo rudandazwa kandi ibihugu byose bikoreye hamwe nta kibuza ko ako kagwi katosambuka kandi kagahanwa. Televiziyo CNN yerekanye amasanamu ya video aho abirabure batwagwa mu gihugu cha Libya bakagurishwa mu bikorwa by'ubuja. Umwe yagurishwa amadolari ashaka ku majanane y'Amanyamerika.
Mwanda nyakumviza makuyo hijya no hino kuri radio Ijwi rya Amerika. Muri Afghanistan mwiyahuzi yaturikije bombe ica abantu umunani uno munsi wa kane mu buseruko bwa Afghanistan akomeretsa abandi 16. Abategetsi bavuga ko icyo gitero cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Nangara hanze y'inyubako y'uwahoze ayoboye igipolisi muri iyo ntara. Umuvugizi wa leta y'intara ya Nangara Ataula Kogyani yatangaje ko abahitanywe nubwo bwicanye hamwe n'abakomeretse muri ico gitero rero barabashigikiye umukuru w'igipolisi mu ntara ya Nangara basaba akwasubizwa mu mabanga yiwe nta witiriye buno nyine ico gitero ca bombe. Gitero cyo mu Moscow kane cyabaye amasaha make nyuma y'uko umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Nangara Ataula Kogyani yemeje ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu baciye imitwe abandi bagwanyi b'uwo mugwi 15 mu gice ca Achin mu ntara ya Nangara. Kogyani avuga ko vyatewe no kutumvikana hagati y'abagwanyi ba leta ya Kiislamu bwabo.
Makuru iragijwe rya Amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tuje hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rubanza rwa Thanksgiving kuri uno munsi wa kane muri Amerika, umunsi mukuru wahariwe gushima. Perezida wa Amerika Donald Trump yashimiye abasirikare ba Amerika n'ibikorwa barangura. Trump yavuze ahanini kuvyo abona nk'umukuru w'igihugu yakoze mu gufasha kugira abasirikare bashobore kurangura ibikorwa byabo. Mu ijambo yashikirije abasirikare ba Amerika bari mu mihingo yose y'isi abicishije mu buhinga bwa video, Trump yavuze ati ndi niteka ryo kuganira namwe no gushobora gushima Imana ku mugisha wo kuba igihugu gifise ubwigenge hamwe no kuba gifise abasirikare b'intwari nkamwe bagwanira kandi bakingira ubwo bwigenge. Aho yarari mu karuhuko muri leta ya Florida, Trump yongeye arashima ibikorwa vya gisirikare biriko birarangurwa muri Iraq no muri Afghanistan.
Abategetsi b'igisirikare cy'igihugu cya Iraq batangaza ko inteko za leta zatanguye uno munsi wa kane ibikorwa vya gisirikare bigenewe gutuza abagwanyi ba nyuma ba leta ya Kiislam mu birindiro barimwo mu gice c'ubugaragwa kiri hafi y'urubibe n'igihugu cya Siria. Mu itangazo igisirikare cyatangaje ko inteko za leta n'abagwanyi b'abashit bagize uruhara mu gikorwa cya gisirikare cyo gutuza abagwanyi ba leta ya Kiislam binyegeje mu gice kitari gito cegereye urubibe na Siria. Itororo kanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryasubiyemo umusirikare mukuru w'intwazangabo umukoronel Sarah Karem avuga ko icyo bashaka gushika ko ari kubuza ko abagwanyi basigaye ba leta ya Kiislamu bazimangana mu karere k'ubugaragwa kegereye urubibe na Siriya kugira bagakoreshe mu bitero bya muri kazoza. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq Haider al-Abadi yatangaje ku munsi wa kabiri ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu batsinzwe ku rugamba, yamara ko azotangaza intsinzi burundu inyuma y'uko batujijwe mu karere k'ubugaragwa kegereye Siriya. Intego z'igihugu cya Iraq zafashe igisagara cya nyuma cyari mu minwe ya leta ya Kiislamu mu ndwi iheze. Radio yacu ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email mukatwandikira ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu internet aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezitatu@radioyacu.voa.com.
Ubu
naho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yiteguriye kwakira bamwe mu banyafrika bafatwa mu bikorwa by'ubuja mu gihugu cha Libya. Ibi bije nyuma y'amasanamu yerekanye abanyafrika bari kubaragurishwa. Inkuru ibandanya kuvugwa mu makungu muri Afrika mbere n'abanyarwanda muri rusange babandanye kuyigaruka ko cyane mu buryo bwo kwandikirana muri iminsi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda.
Nitangazo rya Rayisohoye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akaba n'umuvugizi wa guverinoma Madamu Louise Mushikiwabo yavuze ko Leta y'u Rwanda kimwe n'abaturage b'u Rwanda bababajwe cyane n'amakuru yemeza ko abanyafurika bacuruzwa bucakara mu gihugu cya Libya. Iri tangazo rivuga ko amateka y'akarengane benshi mu banyarwanda banyuzemo ahatira u Rwanda kugira icyo rukora mu rwego rwo kugoboka abari mu kaga. Minisitiri Mushikiwabo avuga ko u Rwanda n'abanyarwanda bifatanije n'abavandimwe babo b'abanyafurika bafashwe bugwate mu gihugu cya Libya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo mu kiganiro hari ikinyamakuru kimwe cyandikwa hano mu Rwanda yavuze ko u Rwanda n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bari mu biganiro biganisha ku kwakira abimukira bagera ku 30,000 nk'igice kimwe cy'ibihumbi biri muri Libya, igihugu bari guhuriramo n'akaga ko gucuruzwa nk'abacakara. Mu kiganiro hari iki gitangazamakuru Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko nubwo u Rwanda rudafite ubutunzi buhambaye rwiyemeje gutanga ubufasha mu gusubiza iwabo abimukira babyifuza no kwakira abadashaka gusubirayo. U Rwanda ngo rwiteguye gufata abimukira 40,000 bose bari muri Libya ariko ngo ruzatanga umusanzu ushoboka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yabwiye icyo gitangazamakuru ko u Rwanda na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe bemeranije ku kwakira 30,000 nubwo umubare ushobora guhinduka bitewe n'izindi ngingo zizarebwaho mu gihe kiri imbere. Kugeza Minisiteri ishinzwe ibiza mu Rwanda n'impunzi ivuga ko itaragezwaho iki kibazo ndetse ko bo basanzwe bakira impunzi ikibazo nk'iki ari ubwa mbere baba bakibonye. Bwana Ruvevan Antoine umunyamabanga uhoraho muri iyi Minisiteri yabibwiye Radio Ijwi rya Amerika.
Abantu bageze ibibazo bakabaje mu Rwanda bakagira uburyo bafashwa, ntabwo dushobora gushyira inkambi yabo.
Ntabwo mujya muhura n'iki kibazo nk'iki?
Ubwenda tukabanza kumenya niba bazana bamaze kuza n'ubwo tukamenya, ariko ntabwo no kugeza uyu munsi ntabwo umenye yuko twavuze ko hari abagiye kuza cyangwa uko bazaza. Dore yo cyari muri negotiation bashobora kutubona ku buryo bwo kugira ngo baze ntibaze, ariko baramutse baje ni uko hari ikiba cyumvikana n'impande zose z'uburyo bazafatwa.
Ibyo birari baziraga muri Libya kimwe n'abandi bashobora kuzaturuka muri Israheli byose ni ibintu mwebwe mutaramenya ngo mwabifata gute?
Kandi ni ubwa mbere yari ibaye, kandi iramutse ibaye bakaza ni uko hashyizweho framework ibyo baza kubwira framework tukaba twemenyeshejwe tukayikurikira.
Ikibazo cy'abimukira bo muri Libya kije gikurikira ikimaze iminsi kivugwa cy'abimukira b'abanyafurika bagana mu gihugu cya Israheli. Iki gihugu cyatangiye kugirana ibiganiro na Leta y'u Rwanda ku buryo izi mpunzi zakurwa muri Israheli zikaba zakwakirwa na Leta y'u Rwanda. Mu ntangiriro z'iki cyumweru byatangajwe ko inama y'abaminisitiri muri Israheli yemeje kohereza mu Rwanda abimukira ifite baturutse muri Sudani na Eritrea. Leta ikazajya ihabwa amadolari 500,000, ni ukuvuga akaba hafi 5,000,000 kumwimukira yakiriye. Uwemeye kugenda ku neza agahabwa 3,500 by'amadolari, ni ukuvuga agera kuri 3,000,000 mafaranga y'u Rwanda. Mushikiwabo nabyo yabivuzeho mu kiganiro hari iki gitangazamakuru cyo mu Rwanda, aho yavuze ko batangiye kugirana ibiganiro na Israheli kwakira bamwe mu bimukira n'abasaba ubuhungiro baturuka muri iki gice cya Afurika bifuza kuza mu Rwanda. Minisitiri agira ati niba bifuza kuza hano twe ntacyo bidutwaye, uko byakorwa nuko bazabaho bageze hano nibyo bitaremezwa kugeza ubu. Ibyo biganiro ngo biranareba n'uruhare Israheli yazagira mu mibereho y'izo mpunzi harimo kubashakiraho kuba n'ibindi bijyanye n'imibereho yabo. Minisitiri Mushikiwabo yakomeje agira ati ndatekereza ko icyo dushaka hano nuko buri mwimukira uzaza hano agira ibyangombwa by'ibanze nk'aho gutura kugira ngo azabashe kuguma mu gihugu gihe kirekire akabasha kubona akazi cyangwa se agatangiza umurimo umubyarira inyungu. Duteganya ko buri muntu wese uzaza azabafite abatura, ntabwo duteganya ko abantu bazaza bakaguma mu nkambi, duteganya kubashyira mu buzima busanzwe.
abimukira bashobora kuzava mu gihugu cya Israel bagatuzwa mu Rwanda ngo baragira ku 10,000. Mushikiwe yakomeje agira ati "Nabwo mfite imibare neza ariko ngendeye ku biganiro biheruka twagiranye na Israel nuko bazaba bagera ku 10,000 cyangwa barengaho gato kandi twumva ko ibyo ntacyo bidutwaye." Inkuru y'igurishwa ry'abirabura yamenyekanye mu byumweru bibiri bishize ubwo televiziyo y'Abanyamerika CNN yagaragazaga amashusho y'Abanyafrika bakomoka mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara barimo kugurishwa ku isoko ry'abacakara mu gihugu cya Libya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi naho abigisha barenga 300 nibo bakenewe mu ntara ya Bubanza kugira abanyeshuri bose bo mu mashuri nshingiro baronke ababaha ivyigwa. Ivyo bivugwa na buramatari w'iyo ntara, umutegetsi yemeza ko babaye barikora ku bakorera bushake, agasaba leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji bujejwe indero n'inyigisho gutanga akazi kubigisha. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Evariste Nzikobanya.
Intara ya Bubanza ni imwe mu ntara zifise ubukene bw'abigisha mu mashuri nshingiro. Buramatari w'iyo ntara yemeza ko abajejwe intwaro n'indero batarindiriye ko abanyeshuri birirwa ataco bahaye amaboko. Tarsisi Niyongabo avuga ko bafashe iya mbere mu gushyira ku kivi abakorera bushake kuko byibonekeje ko abigisha bakenewe ari umurengera.
Icyo kibazo tumaze iminsi tukize kandi tugikurikirana, ni naho twatumye wa musitanteri kutwegeraniriza ibiharuro by'abakorera bushake bari mu komine yabo. Uno munsi rero babiduhaye by'ukuri twasanze ari ibiharuro nuvuga ntibiri hejuru cyane ku buryo twasanze bashika 318 mu makomine yose.
Abo bakorera bushake bafise agashiru kabute bahabwa buri kwezi canke buri mezi abiri kuri buri munyeshure. Ivyo byafunditswe mu manama y'abagize amakomite nshingwashure n'abajejwe intwaro mu minsi heze. Sindatunga Danieli arongoye umutumba wa Masha wa komine Mpanda yabwijwe rya Amerika kubukene buri ko baratuma uwo mugambo cumbagira.
Abavyeyi barakoranye komite y'abavyeyi n'abavyeyi bakoranye barahuje yuko umuvyeyi wese yatanga 500 kugira ngo abigisha bakorera bushake bakora igikorwa haboneka gasabune babaha. Kandi kimaze gushingwa abavyeyi bamwe barabikoze barayatanga, abandi nabo bakavuga ko bari mu bukene ugasanga bakora bushake turaronse agasabune kabo ku kwezi kumwe canke abiri ukundi bakabura. Baragira ahantu babona rero ko batubandanya bakora kubera ko babona ko gasabune kataboneka neza. N'abigisha bararaba ati tugumye tubakoresha bataronka ku gasabune kabo, byo hava bibazanira ingorane babanza barayindira.
Agashiruka bute kabo bakorera bushake karatandukanye bivana n'ishure. Ku ishure shingiro rya Gako muri komine nyene ya Mpanda hashinzwe amafaranga 1,300 y'amarundi kuri buri munyeshure. Ndereyimana Mediatrice arongoye komite nshingwashure ku ishure shingiro rya Gako avuga ko intererano zisabwa abavyeyi b'abanyeshure zituma abana baheba amashure.
Twebwe ukuntu bimeze abakotsa kivi dufise umwana wese atanga amafaranga 1,300 kuvuga ku mwaka chatugwizo kacyumva y'umwana wese azoshobora gutanga nitwe tubihembera n'abakotsa kivi. Biratuma abana benshi bahe bishure iyo bariko bariga. Nka diregiteri umuyobozi ariko arishuza umwarimu hageze gahembwa usanga hariho umwana cayigumira iyo muhira kubera ko umubyeyi wataye arose ngo azayitwajije.
Bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure shingiro rya Gako basaba leta kubaronsa bigisha. Bukuru Misheri wo kumutumba Gako wa kabiri abona ko kubasaba amafaranga yo guha abakorera bushake biza bisongera isibe ubukene bubugarije muri kino gihe.
Uburavye hagati mu gihugu n'abantu b'abanyagihugu bakenya cyane amafaranga rero ukaravuga ngo ufise nk'abana batatu cyangwa batanu bakaca bagutumira rimwe mu kwezi amafaranga nivyo ushobora kubarondera kugira ngo bafungure ucisanga tavyironka heshi banka kwiga kubera izo mvuza amafaranga. Twasaba leta rero ko yo dufasha bakabigisha nk'uko bavuze ko bigisha ku buntu bakabigisha ku buntu cyo dusaba.
Buramatari w'intara Bubanza anarongoye umurwi ujejwe indero muri iyo ntara aratahura ubukene abarongoye barimwo. Asigura ko utwo twigoro dusabwa abavyeyi ari fata kibanza cyo kimwe n'abatwara. Tarsisi Niyongabo nabo nyina saba leta y'u Burundi gutanga akazi mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'abigisha.
Ariko twe turasabaje ku rushikiranganje hariho abarimu benshi bavuye ku kazi, urabakukurutse, urabitavye Imana, urabagiye mu bundi buzi, urabagiye mu bihugu byo hanze. Abo bantu basi badukundire babasubirize kugira ngo abakorera bushake bashobore kugabanuka ni naho vy'ukunindero yugarukana kanovera
kuri ubwo bukene bw'abigisha buvugwa mu gihugu ubujejwe mu rwi wo gukwiragiza abigisha aho batari aratangiye humure naho dutangira ibitigiri Victor Ndabaniwe aremeza ko leta ibicijwe kubushikira nganje bw'indero n'inyigisho igiye gutanga akazi kubigisha mu misi iri imbere
cyukuri biraboneka neza ko ari amashuri nubwo twakwiragiza abigisha atashoboye gushikirwa kandi niyo rero ubu afise amahirwe yo gucaronka abigisha bashasha mu bo twiteze leta igiye kuzotanga kubushikira nganje none akwitegeko ringa amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2018 kimirije kwigwa n'inama nshingamateka amatarusumira aho harimo ibitigiri bikeya z'abigisha bazohabwa akazi ndetse hakaba harimo n'ababigisha babuye mu kazi ku mbo zitandukanye bo muri iyi minsi batarasubirizwa abo rero hageze kubasubiriza abo bashasha hageze kubaha akazi bazoheza bace bagenda kuri ayo mashure atageze ashikirwa ngo aronke abigisha ba Eurodeploy
ivyo biruko mu gihe ico ca mbere co mwaka w'ishure wa 2017 ushira wa 2018 gisigaje iminsi mikeyi kugira kirangire ni mu gihe hari amashure yo mu ntara zitandukanye kuko amakuru ava mu biro vy'indero muri zo ntara bivuga atamwirisha n'umwe afise kiretse abayobozi bonyene mu ntara bubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka tuve mu Burundi tuje muri Tanzania impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zisaba abanyepolitike bazoja mu biganiro iyarusha gushira imbere inyungu z'igihugu kugira haboneka amahoro maze basubire gutahuka mu gihugu cyabo ibindi kuri inkuru twumvirize menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'ijwi rya Amerika zifuza ko ibiganiro bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza bizovamwo urukiza rutuma bava mu buhungiro uwo mufasoni ari mu kambi ya Nduta.
Bagice twabasaba, bashobora kusaba umutekano mu Burundi kubera uko turi mu kambi turashishikara kumva abantu bishwa basere ubusa mu Burundi. Iyo amahoro n'umutekano nizo twaye dukebwe nyine kugira ngo dusahire mu kigo wacu. Ubu ntabwo mwintambi buratorohije n'inkubu onye ni hatari gerageza kutuhigira amahoro tugataraha mugabo rero bakaraba bagakemura icyatumye abantu bava mu gihugu yuko batosubirayo basanga kikuri twebwe twabishaka nyine kuza kuriwaka igihugu gitekanye kirimo amahoro tujya tukaryama ta bintu tugatumva ngo aba babishe ngo bajya bafashwe
Mugenzi we ari mu kambi ya Nyarugusu ahamagarira umuhoza Benjamin Mukapa kutagira uwo yibagira gutumira mubegwa n'amatati bose
abanyepolitike bose bagerwa na kwa cy'u Burundi bose abashoboka bose kabisa bicara na leta y'u Burundi bayaga cyane mwavuye kugira tuboneka wa wunda vuga ngo ivyo ngivyo byabaye uko nise GMR oya mugabo hamwe byo katagarukaza wumva ngo babaje ngabane ni baje abumva nkaho ibiganiro ndabona n'icyo na rukiza runini twaje byitezwemo icyo twasaba ni uko abanyepolitike bose bahabwa ukinire bakitaba kandi leta y'Ubujumbura nayo nyine abikwa n'icyo kibazo bisaba kuba baboneka kugira ngo ikibazo giterwe umuti nabo nyine baboneke ndetse nyine gusanini niyo abanyepolitike batashi twedwaje tuma mu makambi turi imbere y'iki bagiye abatashi kuko nibo ni nkuru nka tishe ryacu badusumbye kuri no kubona tuwe mbiza tibara tazi nangu di natu watu zuwari chashi ya maura vuniki ya nyuma maduta hae basi tukene kuwa kigeugu
natanduka nye chane nu umugabo gusa wewe yongerako ko abazo kuitabili vyo vigani ilo bugani ila no kuitunga anywa ya matora kugirango ayo matora najara tuma hadu kimari zituma habimonzi kuriwe umuizero simngishi
kwa gike ino raja tuwasawa mbisawa mbiko urawana basi niba ganile kubujo ilicho suwira kubangu kujia mungu ayano matawa vimize mwige mile veni vizoba libi vimize neza kubujo atangwana ni mimi vizoba zihari rumba na nisho lituma rata kimini usuwa vijite kwa mbiba niko ya basi mese kato kumile baje wanaka basi luke wanaka kujia kuonu mega ni miki eno chini biedu urawana ko babi higira batu mila wano ngo sinarebe njine bayi jame kuru kukete sinarebe bala itu mili Yeni ya zako aho wose kubari kugira ni hagiri kiva mwuko uwa nzuzu da timiwe kugwego kwa zinarede kabusa bababari mwo uviva ni nuku unubajia wa timi na kundzego zichanduka hanyi mwgo urumba kubera sabugari jia zina ngubari jomeko lize au menga niwe
Asabo muhuza kuhangu ili kunze ko nabasaru kilimhonzi botumigwa kuko nabo barimu bahu uje ningarukambi zivuje kunjane za politike za duze kuvamu mga kabu ibihumbi wili na chumina gata anu
Zivuja harewona wandi muhuzi mgo bari wako kutu wakabugi zivu niba cyerekwe ku mande dose mu bishamba eh ahubwo niba usanga bafite n'ivyumviro kuko mu bishamba nk'atwe siri iki tubaturondera duka tubereka igishoboka igikwiye kuja imbere gusumba urumva bo bavuga ati barashobora no kwihengekera ugasanga ko bavuga ngo tugabane kumugwa rwe ntivuga ibyo twe duvuga amahoro muri rusange
izo mpunzi zagize cyo zishikiriza ni bamwe mu barenga 410 bahunze igihugu nk'uko byerekanwa n'ibiharuro by'ishyamwe mpuzamakungu HCR bitaho ku munsi wa mbere itariki 27 uku kwezi ni wazotangura ibyo biganiro bigira kane bizorangira ku itariki 8 z'ukwezi kw'12 Umuhoza Benjamin Mukapa yatangaje mu butumire bwiwe ko abwirizwa gufatwa ingengo zizotuma indyane za politike zirangira nabo biruko hari bamwe mu batavuga rumwe na leta hame n'amashami yigenga bagifisa kangonongono ku byerekeye ubutumire bwatanzwe mbere bamwe bakavuga ko batazovyitaba Cheklaveni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze Cheklave kuri iyo nkuru Ejo kuwa gatanu niho bitekanijwe ko Emmerson Mnangagwa yahoze ari cyegera cha preza mu gihugu cya Zimbabwe azorahirira kuyobora icyo gihugu mu gihe cy'imfata kibanza ni nyuma yaho Perezida Robert Mugabe afatiye ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga y'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka 37 ari ku butegetsi mbere mu karere ka Afrika bavuga iki ku gutanga imihoho kwa Perezida Mugabe afite imyaka 93 ni mu vyiyumviro vy'abantu batandukanye twegeranirijwe n'umunyeshamakuru wacu Eric Bagiriwe ubusa ari Kigali mu Rwanda
Foto yakoze yagumye ku butegetsi birengaho ko n'abaturage bamwanze naho kanga kuvaho kuri nje rero nabwo no democracy politike ni y'abaturage rero kuba umutegetsi nkuriya amaze imyaka mingana kuriya aba East Africans cyangwa abayobozi bo muri East Africa bagakwiye nabo kubyigiraho igihe umuturage avuze ndashaka iki wumva gishoboka kandi ari n'igikwiye ukakimuha
Mugabe mu byukuri arashaje kandi ayoboye igihe kirekire hari abandi rero bafite ubushobozi nabo bwo kuba bayobora kiriya gihugu niyo mpamvu rero kwegura kwe bitanatungurana
urabona ngo aho yabaye imyaka 37 njyewe urumva maze imyaka 43 ubwo urumva mu by'ukuri yagiye ku butegetsi nduruhinja umuntu rero wagiye ku butegetsi umuntu ari uruhinja ubunanye nkaba ndi umuntu w'umugabo mu by'ukuri igihe kiba kigeze kugira ngo nawe abise n'abandi nabo bagire icyo bakora ku gihugu hari n'abandi bayobozi ba Afrika ubona ko bamazeho igihe kinini cyane abo nabo baramutse batekereje mu cyamugabe ntekereza ko byaba byiza impindura amatwari kabaho hakajyaho n'abandi nabo bakayobora igihugu
niba ari politiki hari kugira ngo ifashe abaturage mu gihe umuturage agusabye ikintu ugomba kugikora bitewe n'inyungu nziza atari mbi kugira ngo bizamugire ingaruka nziza ikintu akarere kacu kamwigiraho ni ukuvuga ngo niba hari igihe runaka manda y'umuprezida agomba kumara ku butegetsi birakwiriye ko ayimara ariko akareka n'abandi bakayobora kuko buriya twigira ku bantu batandukanye kandi mu buryo butandukanye so umuprezida umwe acyuye manda ye akareka n'undi akayobora yakwigira kuri wa wundi bigafasha n'abaturage kutinubira ubuyobozi buriho cyangwa se ngo baburambe
ku ruhande rwanjye icyo navuga kingaragara nuko ikintu kitwa demokarasi kiracyari ikibazo muri Zimbabwe no kuvuga ikimo ntamaze imyaka 97 ariko nubundi ntago aragishaka kuva ku butegetsi turebye uburyo yavuyeho no kuvuga n'imbaraga zitabajwe ni nko guhatizwa kuva ku buryo ku ruhande rwe atifuzaga kuva ku butegetsi n'undi yifuzaga gukomeza demokarasi yo kugeza ubu ngubu icyo bingaragariza nuko demokarasi ikiri ku rwego rwase muri Zimbabwe turebye muri Afrika muri rusange urebye neza wasanga hesha ari gutyo bigenda ari ibihugu bagenda bafataye nk'ikite rezo za Tanzania bavuga bati Tanzania umwe avaho ndakajya ariko mu byukuri ari bugasanga nubundi nishyaka rimwe rikiyoboye imyaka myinshi no muri Zimbabwe tuhagarutse urebye Zimbabwe baravuga bati mugaba avuyeho yega ariko nubundi zano PF iracyayoboye igihugu kuko nuramana Emmerson ntekereza ko ari wari wazano PF kuvuga demokarasi ubona ko abantu ntibashaka kurekura ubutegetsi mu buryo bworoshye muri rusange
Ego soza reka dusubira tubibutse ngiyo nkuru z'amakuru twabashikirije.
Ego twabwiye ko Robert Mugabe yahoze ari umukuru w'igihugu cya Zimbabwe kumwe n'umutambukanyi wiwe Grace Mugabe bemerewe kutazokurikiranwa n'amategeko no kuvuga bahawe iminite.
Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU ryemeje uno munsi wa kane ko ribabajwe no gusubira kwiyongera kw'icyozwa ry'agateka ka muntu ikoregwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Tugarutse kandi muri Zimbabwe murantunga mu rubanza umukuru w'igihugu mushasha murantunga Emerson Mnangagwa azorahira ejo ku munsi wa gatanu yemereye abanyagihugu ko azobazanira ubumwe n'amajambere.
Umwe yahuzi yaturukije bombe y'abantu 8 n'umuswa wa 4 mu buseruko bwa Afghanistan akomeretsa abandi 16. Njoti mwese mu kodara d'Ijwi rya Amerika ibiganiro twa twafite ku isaha niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fatou Alimaskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwashikijwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Nanje ndabashimiye ndabifuriza umugoroba mwiza, nifuriza n'abarundi b'abanyamerika no muri Amerika Thanksgiving nziza, mugire umugoroba mwiza mwese. Thank you.